all of the wonders. Maybe I can go look for your love.
Muri kumwumviza radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutukumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo ubuzima, amagara n'ibindi byinshi byerekeye umwigeme n'umukenyezi. Miss Burundi umwaka w'2022 Kelinga Ruko yarayashize ahabona urutonde rw'amaparfum mashasha akoregwa mu Burundi kandi agiye kudandazwa mu gihugu n'ahandi. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga cyo uyu munsi, aho tuza kwihweza uko gukora ama parfum bigenda gute, uburyo buvamwo muri urwo rudandazwa rubagwifashe gute, uwo ko kugira ngo umwigeme ashobore kwiha igikorwa nk'ico kugira ngo kimuteze imbere biba bimeze gute, n'ibindi byinshi tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga. Nkuko bisanzwe mushikiriza amanimero yanyu ku mbuga zacu, Facebook yacu ni VOA Radio yacu, aho mushaka gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro canke mugatanga nimero zanyu tukabahamagara. Kaze mwese.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarijya ari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
It's an MP record. Dr. Mash production.
47, your son. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ikiganiro ni muri Sanga. Nkuko mubizi, ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo, amagara, ubuzima, iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Mu mpera z'indwi indwi turangije mu kibanza cyo kwinezerezamo cyitwa Splash mu gisagara cya Bujumbura, harabaye urubanza rwo gushikiriza icese amaparfum yakozwe n'umwigeme Kelinga Ruko asanzwe ari Miss Burundi umwaka w'2022. Ubwo rubanza rwari rwitabiyemo amashyirahamwe atandukanye yabikorewe utwabo, amabanke hamwe n'abayobozi b'umugambi w'igihugu PAEJ uharanira iterambere mu gwaruka mu Burundi. Umwigeme Miss Kelinga Ruko hakora utwiwe yikorera utwiwe n'ukuvuga umuentrepreneur, asigura ko igikorwa cyo gukora parfum yo gushira ku isoko kitari cyoroshe, ariko ko umwete n'ishaka bituma umuntu ashika ku cyo yifuza. Ni mu gihe rero yashoboye gukora parfum zishika kuri zitandatu, yarayashize ahabona, yiteguriye gutangura kudandaza izo parfum ku masoko mu gihugu n'ahandi. Tukabaze tuti, mbega parfum ikogwa gute, urudandazwa rwayo rwinjiza uburyo bungana gute, inzira igana kwihingurwa nk'iki, kwihingura gikintu gushika aho gishitse ku isoko rusange ibimeze gute? Nivyo rero Kelinga Ruko agiye kudufasha kumva, cyane cyane kubigenda kumwe n'abakenyezi bariko bariyumvira kuja mu rudandaza. Reka rero twakire umutumire wacu ndabyo ko twamaze kumuronka ku murongo wa telefone Miss Burundi umwaka wa 2022 Kelingaruko kaze mu kiganiro muri isanga.
Yakoze. Ariko mwiyumva?
Ego harasa ntayimwo amajwi ariko ndakumva. Kelly urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe. Ndakeka ko ari ubwa mbere tukwakiye ku iradijwi rya Amerika n'aba ntihenze mu kiganiro nanje n'ubwa mbere ndagukeje ku mahiganwa wagiyemo ugatsinda nongera ndaguha ikaze.
Urakoze cyane. Ego n'ubwa mbere kandi kwitegeka kuba tujya tugabanya ikintu kijyanye turakuzikanye kwihereza nakushimira cyane kuri yakiri.
Ego urakoze cyane. Ndumva ko umurongo ushobora kuba utari kuracamwo neza ariko ndizeye ko ikiganiro kiza kugenda neza kugira ngo twumve byinshi mu bikorwa urimwo n'ubunye turazi yuko wari uri mu bikorwa byinshi wari urimwo mbere y'uko kino kiganiro gitangura ubonana n'abantu benshi ibikorwa urimo ni byinshi ariko turifuza kumenya parfum mu Burundi ni ikintu tutari twiteze cyane ko gikoregwayo canke kigurishwayo iyo ari ikintu gisanzwe cyakoreweyo. Turaza kuganira cyane ku rugendo rwawe kugira ngo uhitemwo kwikorera utwawe muri umwuga wo kudandaza ama parfum. Kubatazi parfum ikogwa gute muri make duhereyaho?
Nakoze. Le parfum n'isanzwe itezwe ndavuga ibiciro bibi bikuru bikuru hakaba hariho ibyo bita huile essentielle kibuga bijya mu mva bimotesha hanyuma hakaba ibiciro bibi ko bifana serivisi serivo bifasha kubivanga.
Uradutunga Kelly, ibyo uri kuravuga ni ibintu bikomeye kandi twifuza kumva neza ariko umurongo nturi kuracamo neza. Reka dukupe hama twongere tukugarure mu buhinga bw'ivyuma bakugarure ku murongo kugira ngo tukumve neza. Ego mwihangane gatonya. Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tumire mate turagaruka.
Kombo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Tubora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muite buri wa kandi mukayungaho na
La Benevolencia Angola.
It's the MP Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven. Your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe. Yelewe.
Radijwi rya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ka telefoni kari katugoye. Turi kuwe turaganira na Miss Burundi umwaka w'2022 unawe akaba ari Kelly Ngaruko. Kelly Ngaruko twongere tuguhe ikaze ama wari kuratubwira ingene parfum ikogwa muri make kubatabyumva kubatabitegera kubipfuza kubimenya biba bimeze gute?
Murakoze cyane. Nizere yuko mushobora kuyumva neza. Nakunda kuvuga yuko hajya parfum ikozwe ndavuga n'ibiciro bibi bikuru bikuru akaba ari amavuta bita huile essentielle akaba hari na asikwa yo kuyivanga.
radijwi ya Amerika ndakeka ko umurongo wa telefone usiye gucika kuri Miss Muradutunga ku rubuga rwa Facebook turabona abatari bake matangiye kutwandikira kugira ngo muze gushikiriza ibibazo n'ivyumviro turaza kongera kumugarura ku murongo wa telefone cyuko turaganira kubijanye n'umwuga wo guhingura no kugurisha ama parfum mu mpera zindwi turangije mu kibanza cyo kwinezezamo ibujumbura mu Burundi cya Splash mu Gisagara harabaye urubanza rwo gushikiriza icese ama parfum yakozwe n'umwigeme Kelinga Ruko asanzwe ari Miss Burundi urubanza rero rwari rwitabwemo n'abantu batandukanye baje gushigikira icyo gikorwa cha Miss di mu gihe rero yasohoye parfum zishika kuri zitandatu icyarimwe yaragiye kudusigurira izo parfum izarizo ingene zikorwa akaba yiteguriye kuzidandaza ku masoko mu gihugu no hanze tukabaza tuti rudandazwa nk'ubwo gwinjiza uburyo bungana gute inzira igana kwihingura ry'ikintu nk'umuntu ashaka gutangura umwuga wiwe iba imeze gute nivyo rero twifuza kuganira na Kelly Ngaruko abafise ibibazo n'ivyumviro murashaka kubandanya mushikiriza nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook nk'uko bisanzwe murashaka no gushikirizayo ibibazo canke ivyumviro mbega parfum ni kintu mwari mwiteze ko gikoregwa mu bihugu byacu Burundi Rwanda abari mu Rwanda kumbure nabo bashaka kutugira niba hariho izikoregwayo zitwa ngo iki zimeze gute reka rero ndabwiye ko umurongo wa telefone wiwe wakunze nawe nyine tumugarure Miss atubwire ingene zabimeze Miss Burundi muradutunga nituzi ko ari ku ruhande rwacu cyangwa ku ruhande rw'u Burundi telefone zari zigoranye duga ku ijambo
ego murakoze nayo ko ndishura ikibazo mwe mwaje kumbaza mbe hajya amafafa ari iki nariko ndasigura rero yuko ari ibi akoze mu cy'ibibiri bikuru bikuru arimo ariyo amawizi essentielle cyane amavuta amota hanyuma hakabamo alcool yo kubivanga ariyo ituma iyo wipompye ama novuga utaguma kufisa ayo mazi ugumana ko kamote gusa
ego none parfait byakujemwe gute kugira ngo abari cyo kintu wiyumvamwe ko ugiye guhingura no kudandaza
icyo cyumviro canjemwo ndiko ndibaza ikibazo ni mbe nanje ni bikino ushaho gukora ni cyanje no terera ndiko tudakora cyangwa itoroshe kuronka aha mu Burundi yenshwe nyumvira hagati y'ikintu je no terera n'ikintu sandwe nkunda cyangwa icyo cyumviro cyo gukora ayo maparfum cyangwa rero no vuga kugira ubushakashatsi ni nde byo kugwa gute kugira nanje shore kubitanga nanje
uvuze uti wabonye yuko ukeneye kugira ubushakashatsi ni byiza kumbure kubanza kwiga icyo kintu ubwo bushakashatsi bwari bugizwe n'iki warondera iki kumenya imbere yuko ujamwo muri uwo mwuga
icya mbere narondeye kumenya nde hajya anye kugira uronke parfum muhera he bishimbira gute kujya no kugira umuntu yubake inzu yindi yari mbega iyo nshaka inzu hinjiramo iki nubakisha iki nde nubakisha umusenyi nde nubakisha amabuye ni ubushakashatsi ndiko ndavuga mba ndarondera nde babikora gute nde nivuga ni intamba bishaka guhura nabyo n'igihe hanyuma rero naho mbihera nigisha kuko sibyo nari niga nabihereye navuga ndi muri kaminuza yahise amashuri niga ku ruhande ariko ntajya nyigisha nde ibintu bikorwa gute hanyuma buhoro buhoro ndanagerageza nkabona yuko ibyo nize nshobora kubikora mbe ko bitanga iki mbe no novuga nihehe no kwameliora nije jama niko none ndarondera hanyuma ukuri ni buhoro buhoro ngenda ndabimenya
uvuze ati wari kurarondera ubumenyi none nko ku muntu ari mu Burundi ari kararondera ubwo bumenyi hari ubumenyi buhanitse wari ukeneye buruta ubwo wari kuraronswa ngaha mu Burundi kumbe urashaka kuba warabwiye hanze y'igihugu cy'ukonga kugira ngo ubwongereze ko canke byose byo wari ukeneye kugira ngo utangure wari ubifise ngaha mu Burundi cyo bavyara gusabye kuva hanze y'igihugu kuja hanze y'igihugu
okay ubumenyi icambere na mbere icyumviro nakigize sinari mu Burundi nari ku ishuri niga muri Amerika hanyuma ubumenyi naburondeye cyane cyane ku mbuga ngura bumenyi ariyo no kwita internet haba hari amashuri n'ibitabo kenshi rero nabikuye muri ibyo muri ayo maformation aba ari kuri internet ndabikura mu bitabo ndabikura mu kugerageza ayandi mapafa nkagerageza nkayumviriza naho nawukuye cyane cyane
ego tumva ko wari ufise iryo shaka ryo kumenya ufise n'iyo passion nuko gushaka gukora icyo kintu ariko byarasaba yuko urondera ubwo bumenyi kugira ngo uje mu nzira uzi neza inzira ugiyemo iyariyo ku murongo wa telefone abanywanyi bishwe rya Amerika hariyo nabo kuri Facebook barafise ibibazo n'ivyumviro kumbure turaza kubandanya twihweza neza uwo mwuga ni parfum ingene zishobora guteza imbere umuntu reka nakire Martin ntahiraja Martin amahoro neza Hello Martin turi kumwe ndakeka ko Martin telefone imugoye iracitse turaza kubandanya twakira abandi banywanyi bijwi rya Amerika ubumenyi rero Miss waravuze ati waragerageje kuburonka kandi uvuga uti waranaburonse no kumbuga ngurukana bumenyi akenshi abantu bavuga bati ibyo bintu bihanitse cyane bishobora kungura ariko kumbuga ngurukana bumenyi ubu isi isigaye ari nto cyane aho umuntu ashobora kugenda akaronka ubumenyi akenshi na kesho usanga buri no kwagusa ugasanga YouTube n'ahandi uraronse ubumenyi butandukanye nawe waba warakoresheje YouTube ikagufasha kumenya ibintu n'ibindi bijyanye n'amaparfum
ego nayo ni muri bimwe byafashije muvuge neza cyane hari sabwe hari novuga ubumenyi bwinshi kuri zino mbuga kandi ndifuza cyane ndahimirije n'abandi icyo muwa mukeneye kumenya cyose kenshi hari byinshi nk'uko muvuze mushobora kuhakura mushyizemo ishaka
ego hama muri urwo rugendo nyene uratanguye urize ibyo ukeneye kugira ngo uje muri uyu mwuga wo kugurisha amaparfum guhingura amaparfum abantu bavyumva gute bibashikirije ko ari ugiye kujamwo haba ari ababyeyi abagenzi mu kibano kuko bamwe baravuga bati burya mu Burundi abakoresha amaparfum bazoba ari bake cyane ntabo baba baraguciye intege bavuga bate
nibaza ko novuga ni byari bitandukanye harimo bamwe baba babishyigikiye abandi ntibabitahure cyangwa bakambona nk'umengo nyine ikintu nyine cyo kwiryohereza nkora ku ruhande rero nk'uko nayisanzwe ndanakora nkaba nkora mu bindi bintu ataho bijyanye ngira babifataga twebwe nyine cyo kuyiryohereza gahine ku ruhande hama bakandika bwaje ko ngo babitahura cyane
ni ukuvuga ko barabona yuko usanzwe ufite akazi ku ruhande naho bitokunda woba ukimeze neza ariko none ni ikintu ubona yuko muri kazoza kavuga cyangwa ik'imbere ari ikintu uzoshobora guha umwanya mwinshi cyane kikaba ubuzima bwawe bwa misi yose kumbure kikanagutunga
ego ndabyibaza yuko ariho bija kuko dutanguye neza niko navuga kandi ndizeye yuko tuzobandanya tuguhiza ibyo tuvuga ibyo duhingura kandi n'ibyo duha abanyagihugu sintekeranya yuko ikizokubandanya kiduga kandi uko kiba kinini uko gitanga akazi
nuko kenshi gisaba yuko umuntu abari hafi akabikora no vita a planta no akaba ariyo nkora bimpara umwanya munini cyane.
Igor reka duhindukire kandi kuri Facebook no ku mirongo ya telefone turafise Daniel Nsabimana. Turi kumwe ku murongo wa Daniel.
Yes, turi kumwe cyane Oriane.
Amahoro
cyane.
Umeze neza?
Ya, meze neza ndashima Imana n'abantu bacu.
Ni byiza cyane. None akabazo kuri Miss Kajanye n'ibi bikorwa ari mu byo kugurisha, gutunganya amaparfum n'aka.
Murakoze cyane. Mperereye Nyamasheke Ruharambuga mu Rwanda. Ndi umukunzi w'ijwi rya Amerika cyane cyane muri Sana. So ndagira ngo mbashimire ku bw'umutumire wacu ari we Miss Burundi. Numvise afite akazoza keza, afite imishinga myiza, afite gahunda nziza na product nziza. Ahubwo mfite ikibazo cyangwa icyo nifuza kubaza. Ese nk'umuntu utari mu Burundi uri mu Rwanda mu cyaro, ese afite gahunda yo kumugezaho izo product akazibonaho? Ikindi mumumbarize, izo product ntago zihenze ku buryo zizagora abantu kuzibona ku isoko. Murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe Daniel. Utubazo twa Daniel Miss. Allo Miss Burundi, turi kumwe, uratwumva?
Hari ikibazo munsi ya mibibazo neza.
Ego aravuze ati murafise umugambi w'uko kumbure kuzoja kugurisha izo parfum mu Rwanda nabo nyene bakazironka? Hama yongera abaza ati none ibiciro byo babimeze gute, ntivyo babizimvye ku muntu asanzwe mu gihugu?
Murakoze. Ikibazo cya mbere, ego ndifuza yuko mu minsi iza u Rwanda ruba rushobora na kubone kuronka izo parfum bakazigerageza bakabona icyiza natwe dukora. Hanyuma ku kibazo cy'igiciro ndashaka kukishyira mu manyarwanda ntihenze, nirazaka ari nokina kuri abato umugani uvuga ko ari ibihumbi bigomba gushika kuri 70. Sinzi ko uwo mutajizira mu kinyarwanda.
Mu Marundi nangahe?
Mu Marundi ni amajana ijana na 50.
Kuvuga ni nk'amadolari 40, amadolari 40. Urumva mu Rwanda barashobora guca bakura amadolari basha mu manyarwanda bivanye n'idolari aho rigeze. Byumvikana ko atari amahera make, ariko kumbure ku basanzwe bambara parfum barashobora kugira icyo twakwita kuyapresia, kuyikunda, bakavuga bati ako gaciro icyo gitigire kumbure kirajanye nayo. Hama kumbure kuco kuja mu Rwanda naco nyine wacishuti wifuza kuzushikayo naho nyene mu bindi bihugu canke kumbuga ngurukana bumenyi? Duhere ku cyo kibazo cha Daniel nyene, naho nyene uriteze kuja ku masoko mpuzamakungu?
Ego nibaza yuko ari kimwe mu byifuzo nkorerako. N'ubu ari kimwe ndagerageza gukorerako kugira izi produit dufite mu Burundi, ego twese abantu dushoboye kugira nkamuga n'abanyamahanga baba bashoboye kugerageza bakumva niba hajya mu Burundi hakorerwa iki, ibyiza twafikiye ni ibihe. Rero icyo nacyo ni ko ndagerageza ko uno mwaka uhera bashobora nabone kuzumviriza, kuzigerageza, kuba bashobora nabone kuzigura cyane cyane ibihugu nuvuga byo muri East Africa. Hanyuma umuntu akabandanya yagura ashika no mu mahanga n'iyo muri Amerika.
Ego reka twongere duhindukire duhe abandi ijwi ku murongo. Turafise Eustache Musenyeri niyo buhungiro ku murongo. Amahoro neza?
Amahoro neza cyane.
Uraho urakomeye?
Ego ndakomeye kabisa.
Akabazo kuri Miss ariko arakora parfum mu gihugu cy'u Burundi akanazigurisha, ko barakahe?
Ego murakoze. Ikintu agomba kumubaza namubaze ko mumva ngo azozigurisha hakurya y'amazi Ndege amaze gukora nyinshi zokwiyana ngaha mu Burundi. Akabazo ka kabiri ndega ama matière première ayakura hehe gukora izo produits nyine kugira ngo tumve ko ama produits nyine akwi aratugira cyangwa mba yuko yosho ko nyine kwezi ko muza makuru. Uwo dukenera hoho muri mu Burundi yabisho yabikura hehe. Tubazo twandikwa rutwo murakoze.
Ego tubazo twiza mise duhereye ku kibazo cerekeye matière première no kuvuga ibintu nyamukuru bikenewe kugira ngo iyo papa ikogwe avuze ati uwo bikura hehe ibyo bari biboneka mu gihugu canke biva hehe.
Biboneka hano mu gihugu hari n'ibindi biba bikenewe kuba importe na biba biva mu bindi bihugu hanyuma nkabisaba bikaja nkabishira ndabishira hamwe n'icyo ndonkera ngaha kugira ngo nshobore kubashyikiriza izo paka ibindi bibazo sinabyo bikeneye
yavuze ego ego yavuze ati kantite ni ukuvuga igitigiri cy'amaparfum mumaze gutangura guhingura yoba yarakwiye isoko ryo mu Burundi ku buryo ko ufise nyinshi cyane hageze canke bikenewe ko zigurisha hanze naho nyene zishobora kuboneka.
Murakoze cyane kuri ako kabazo. Igitigiri cyose ibintu by'ukuri ntigikwiye navuga yuko natanguje igitigiri nyinshi cyane umuntu akaraba ukungene novuga abarundi n'abanyamahanga bose babikunze babyakiriye hanyuma novuga mu minsi y'imbere umuntu akanayivuyiza hamwe ushaka gukwira isoko nyine ry'Uburundi irakwira n'isoko rya East Africa.
Ego hama avuga ati mu Burundi bashobora kwironka hehe parfum bipfuje kuyigura.
Murakoze kuba wayifuza kuyigura yoza kuri Flash ku bahazi ni kuri Avenue du Lounge yari disponible hanyuma mu minsi iri imbere gatoyi iminsi mike cyane yari disponible kuri Salon de Beauté yitwa So Beautiful ku bahazi ni kuri Boulevard de Vitrona.
Ego nizere ko estashe yaronse inyishu zose yipfuza mbandanye ku murongo wa telefone ndabyo ko atashe kubone ko twari dufise ariko reka hariho n'uwundi aje ku murongo. Marcel amahoro cyane
ndagusuhuje.
Nanje ndagusuhuje meze neza.
Meze neza. Ikigali kiri kugusha imvura, hari akavura rwose, izuba ryari rimeze nabi ariko akavura karabonetse.
Ndumva ndakumva akavura.
Yes, reka nsuhuze n'umutumirwa mwinshi Burundi nakomere cyane. Hanyuma ikibazo rero nshaka kumubaza ni kimwe. Usanga bimwe mu bikorerwa imbere mu bihugu byacu bya Afurika bihenze cyane, birazimbye ku buryo abanyagihugu batabasha kwigurira ibyakozwe n'abenegihugu ku bw'igiciro kiri hejuru cyane. None iyo parfe numvise ko iri muri $40 madorari 40 kandi imbere mu gihugu harimo umuntu kuva yavuka ugejeje ku myaka 40 yaratsinze izo dolari. Bafite gahunda ki ku buryo bashobora gupunguza amasantimitire y'uducupa bakoresha ku buryo nibura wa muntu wo hasi nawe ashobora kwigira porte kuko nubu muri tujya tubona Made in Rwanda ni wacira henze kugira ngo umuntu wo mu cyaro yigurira ishati ikorerwa mu Rwanda, amavuta akorerwa mu Rwanda, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ishati irahenze, usanga ishati n'ibihumbi 10 by'inaha. None afite gahunda si kuko bakunze gukora nkaho bagateza ibihugu byabo imbere bagakora ibintu n'ubundi byoherezwa ku isoko ryo mu mahanga, ugasanga ntacyo bimariye abenegihugu kandi byakorewe mu gihugu byakaba ariyo bizamura mbere y'igihe. Ugasanga iyo parike ni nziza, irahenze, nta munyagihugu yayibonaho. Niwundi aho umurundi azajya ati parike iva mu Burundi ariko nta murundi ushobora kuyitera, ugasanga ni ikibazo. Bafite gahunda ki ku buryo ibyo bakora mbere y'uko bajya kugurisha hanze bashobora no gusagura kantite z'abenegihugu, tube dutya ariko tuboneke kigurishwa mu bene gihugu murakoze n'icyo kibazo narinzwe
Marcel nkigufese ku murongo ibyuvuze harimo ukuri kwinshi cyane kuko nivyo koko abantu barakunze kuvuga yuko ibintu bikoregwa mu gihugu hagati usanga bizimbye kumbura hari impamvu na Miss ashobora kudusigura ariko ntanamwishuriye ikibazo ciwe parfum ikoresha abantu bake abantu si bose bakoresha parfum kuburyo ko mbona umengo parfum byo wabitandukanye na gato n'ibindi bikoresho nk'ishati uvuze burya parfum umuntu arinza yipfuza nuko abakumbure afise uwo muco canke nubwo buryo bwo kuyigura siko bimeze
ariko hano hari ikintu turi banze kwemeranyaho ni kuvuga ngo amaparfe ahanini kirareba abajene ugwaruka mu Burundi bavuga ku gwaruka muri iki gihe parfe nziza zigezweho amavuta agezweho n'inkweto nziza zigezweho bikoreshwa n'ubundi n'abajene bakiri batoya z'abana bari kwiga mu makampi mu makaminuza none niba ushobora gukora parfe ndo umujene wiga muri kaminuza ntabona ashobora kuyitera nkanajya nkajya kwiteri yakorewe iburayi ariko iri ku rwego rwanjye urugero ngenda ruguha wenda nkangaha nkoresha aho ruzi igira 10,000 ibyo 10,000 by'amanyarwanda iyo mbyikuye nkakagura nkakitera iyo ngiye mu ikanisa dimanche ngenda numva meze neza ariko ni ukuvuga ngo ikibazo yakoretse muri ba bandi bake bayitera ni urubyiruko n'abajene n'urwaruka kandi muri afurika abajene ni bo benshi
tugiye
gukora ibintu biteza imbere ba bajene kugira ngo nabo batubere ba ambasaderi ejo bazisange nabo bakunze ibikorerwa iwacu none ni ntakunda ibikorerwa iwacu ufite imyaka 30 nzabikunda mfite 50 reka twekure abantu basaza bari muri politiki bakabaye bitwaye mu maparufe turebe ba bajene rero dukigira kiri mu makaminuza hirya no hino muri kampi y'u Burundi muri universite y'u Burundi ibanga yo bakoresha parfe yawe iyo ndetse niba nabo bakoresha iby'abanyamahanga kandi baguze 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda n'urugero cyangwa 30,000 by'amarundi bagakoresha parfe igizwe 30,000 by'amarundi ariko ariyo hanze kuki wowe utagabanya kampi se wenda ukagira utuntu dusigabanyamo ariko nawe ukihangana ukamenya kuri iri kuyigurisha abanyagihugu kuko ubwo gwaruka ni rwo Burundi bw'ejo hazaza none nuko ibintu abajene bagenzura batari bwibonemo ejo hazaza byari kuzakora bakomeza gukora kitindi birayi kigaba ari ikibazo aho niba hamba ujya kubona ukabona umuntu w'umujene ararangije ku myaka 40 amahirwe abaye minisita abaye umushikiranganji wa mbere cyangwa abaye perezida agahita arwanya bya bindi kuko ntacyo byamariye abene gihugu
uvuze neza kandi ndakeka na Misi ashobora kukunganira ku byo umushikirije urakoze cyane Marcel n'ibyumviro byiza ego reka duhindukire kuri Miss kumbure mbere ko tuja kumutumira akurikira Miss Marcel aravuze ati parfait uri kurakorera kumbure aba jeune bashobora kuba bayipfuza ariko ati $100 hari umuntu ashobora kuba atarigera yabona mu buzima mbega wewe wowe uri kurondera abakiriya baba boss nyene bahejuru cyane kandi akaba ariho wipfuza kurondera canke no mu bajene uzogabanya nabo nyene bashobore kuronka imwe muri zo parfait kuko turaza kuziganira ko ufise izishika zitandatu
murakoze cyane ndashaka gushimira Marcel icyumviro ciwe kandi nivume ngo kiraje ni cyiza cyane kubera ko nifashije gusigura gatoyi uyu mugambi ku batoya babizi umugambi mfite nka misongi urimo cyane cyane gushyigikira abigeme mu bikorwa byo kwiteza imbere ni ukuvuga muri business rero ibi yabaye navuga nubwo yabaye mwaya canke yabaye ibikoresho kubera ko inyungu dukura muri ino business y'abapasa ijya gufasha gutanguza urudandazwa rw'abatanguye urudandazwa ruto ruto navuga abigeme n'abapfasoni gushika uwe tumaze gufasha abapfasoni mu ntara zibiri intara ya Kirundo n'intara ya Bujumbura tukaba dushika tumaze kurenga abapfasoni 90 atari bake mu mezi make tumaze kugivuga mu mezi make ntowe nka Miss Burundi niyo kugira umuntu ashobora kubandanya kino gikorwa ku batura babizi gisaba uburyo kandi bwinshi kuko bayita projet social kandi nta nyungu nimwe jewe inoba nka mise nkuramo atari uko gushima yuko wa mwigeme yashoboye guhaguruka akiteza imbere rero mukunogita uko maserivisi ngo ikudimba ku babishoboye bifasha yuko ushobora kuryoherwa ino fasha mu kuriha mu bw'ayo mafaranga batanze munashaka gukuramo gufasha wa mwigenewe adashoboye kwiteza imbere ubwa nawe azogeraho yiteza imbere aho nawe azoshobora gufasha abandi bigene rero ni nka sisiteme navuga natoye ifasha hanyuma kuri icyo cy'uko hoba nk'amanda navuga ibyo badisponibule ku bajene nta kibazo hari ama opisiyo menshi mumbabarire ko mbanjemo igifaransa cyinshi haba mu minsi iza atari ama parfum nk'ayo ndaza kuko ama parfum afite ubunye navuga aragenze no gukora umuntu ashobora kurengera utwiyorohereje dushobora gufasha wa muntu ariko yavuga wa muntu wo muri kaminuza bashaka kuyikoresha wa muntu ajya ku ishuri wa muntu akibonera ibiryo akengera ubuzi agitangura nyine agitangura kwiteza imbere umuntu akabagirira nabone navuga verisiyo nabo bashobora kugura rero nibyo onye biri ajenda ariko nabyita mu mugambi tuko tukagerageza kubiheraheza ariko twari turasohora izo ode dafa igishyira kirategura navuga rya soko y'u Burundi na East Africa kandi zikanabu dutegurira ukundi twoshikana n'izo zindi ayo navuga izo opusiyoni zindi iyo haba kubwizanye n'umwe umwe wese icyo ashoboye cyangwa adashoboye ku iterambere
ego nkuko mubyumvise Miss yakoresheje uru rudandazwa rwa parfum nka projet social no kuvuga umugambi ushobora kumubera ikiraro cyo kugira ngo afashe abandi rero kubo baba bafise icyumviro cy'ikintu bakunda cyane barashobora kugihinduramo inzira canke ikiraro cyo gufasha abandi nkuko yabivuze ariko arafasha ashika kuri 90 barenga mu buryo butandukanye ego ibibazo birabandanya kuza turafise ku murongo Marcel Mahor murantunga ni Claude Marcel twa murongo Claude ni wakurikira ku murongo wa telefone Claude turi kumwe
ego turi kumwe
Mahor
Mahor neza hanyuma jewe mu bisanzwe no kuri ndabona neza nanjye umenga mu muceri mbega ahubwo ndasaba yuko hamwe bishobotse yari akwiye gufata mu mugongo kuko ugiye kubiraba mu bisanzwe nk'uru ruganda yatanguje ntazobura n'abantu bakeya buri muri mu bashomeri bahabwa akaburi n'iburiburi bakaronka agasabune nukuri ahubwo niwo gushyigikirwa niko nabivuga
ego turakumbure turabaza Miss ababo bariko baramushyigikira muri kino gihe aba ari bo twarumvise ko ku rubanza yari karasohora icyese aya maparfum umugwi w'igihugu Paige niho wari uri tukaba tuzi ko Paige ari umugambi wa leta wo gufasha abajene urwaruka kugira ngo biteze imbere Miss boba muba mukorana na Paige boba hari uburyo kumureba bashigikira mu buryo ubona buriya kugira ngo umugambi wanyu utere imbere
murakoze muri uno mwanya igikorwa dukorana na Paige cyane cyane ni cyo kurondera uko ibintu dushyigikira ababigene bari muri uno mugambi wo kuvuga wo kwiteza imbere ni umugambi nkuko nabwiye uri sosiyali kandi ari we natanze navuga cyangwa nagwaniye niko navuga muri bino biganwa rya Miss Burundi rero kubera ko ari porogaramu yo gufasha abajene iyo Paige tukorana hafi na hafi zira muri abo bajene na ba bandi tukunda kwibagira aribo bigeme nabone bashobore kubenefisya iyo porogaramu ya leta
Ego uraza kutugira mukanya kumbure tuje mu idoni duzaya ma parfum ngena meze ngene yitwa impamvu wateguye uko yateguye koko nk'abari ku mbuga ngurukana bumenyi barabonye yuko hariho izitandukanye zifite amazina atandukanye ariko reka mbanze impaka ryo Dani ku murongo uraho neza Dani
muraho ndabara mu kwijendera mu kigeno mu minsi wacu
ego
okay je Dani Daniele Mugisha muri Finland. Magira mbanze nshimire kwanza niye mu mpaye umwanya kugira ngo anganire ku kuyu kwizi kokwa byiza byiyo mu minsi wacu. Yewe rero nta kibisenda mubaza ahubwo numva ngomba kumakora cyane cyane kuri kokwa byiza yakoze. Alo?
Ego trapumba.
Ego mi. Ndasuri nyuma gatoya kwitogwa y'uwo minsi igihe yatogwa abatari bake mwarabyumvise abari mu ruhande abafana abandi kumbure bakishimira yuko yatowe murazi ko bavuze amajambo menshi. Ariko jende umuntu namye mbona yuko uyu azova mu kintu igitondo yavuze n'igiki nuko mu Burundi hamaze kuba abaminsi atari bakeya ndabikurikiranira hafi cyane rwose. Nta mu minsi iyo nabigene mbona mu bintu bemera bazokora akora ikintu na kimwe kumbure barakora nyine dukeya cyane bagakora iki mugabo mu by'ukuri nta bikorwa biboneka nk'ibi iyo nabigene mbona abaminsi bakora mbere ugasanga mu mahiganwa nkayo abantu bamwe bamwe no makomenti bagenda bavuga bati abaminsi ntacyo bamaze nta nicyo bamarira igihugu ni kwirira amafaranga utuntu nk'utwo. Rero kubona uyu umisi ngaruko akoze ibintu nk'ibi umisi mikeya cyane atowe yendo avuga ati ku bwanjye ndamushimiye cyane ariko kandi kanamusaba yuko hubwo yoca ashishikara agakora n'ibindi bamwe batamwemera kuko kwangu hamurazi ko hari abamupfinze atari bakeya nubwo hari abamufana n'abamushimye nka twebwe nanje ndimwo acakora n'ibindi yemeze na ba bandi bamwe batabona ubwiza afise babubone neza bisiga agaparufe kamota nibataryoherwa baza bagwaye ikindi kintu. Murakoze cyane
none tukigufise ga Dani uri wowe uvuze ko uri muri Suwede nibyo uri mu bihugu by'amahanga muri Finland muri Finland none ndi wa mufasha kuronka isoko muri Finland ko kumbure usanzwe umufana kugira ngo
yitegure umufana vraiment ahubwo nanje ndumva niyo ntumuronka isoko kumbure ariko nzogerageza mugabo no tuma basingura nanje akakando nyikira nkisiga ahubwo adresse twumuronka gute na adresse ko twuronka kumbure n'abandi badukurikiye bumva ukuntu boronkaga akagapasiyumu hanyuma tuze tugakomande tuhisi tukiponde.
Ego ndakeka amadorari 40 ntiyo kunanira
oya niyo bijana kubera ko ndamwemera ngatanga byo.
Ego miss kumbura akuvugishe mbere ko uva ku murongo miss jabonigwa miss yagukeje Dani tukivumutse ku murongo.
Murakoze cyane birashimishije by'ukuri birangaze ku mutima ko mubikurikirana mushimye ibikorwa tumaze gukora cyane cyane n'abakobwa kandi neza ko bagiye kubatangaza kuko novuga intahe tumaze kuronka sizike tuzazikoranya ubiye nabo murabe mbe hajya ari mu kisaka y'akamaro gufasha umuyigeme mbe wifashije we wenyine wifashije umuryango we wose sibyo wana bashe kumbi naye nyine zabo rene atari ibyo nize kuzibabwira mukabona ko hajya aye yajeshe cyane kwa bisisa mwana w'umugeme.
Ego hama twongere tubandanye ku murongo turafise Ali Kazenez.
Kaze murakoze. Nanaho.
Ego turaho turashima nawe.
Natwe nanaho. Ngenda ngira ngo mbaze n'iki harimo dushobora gusoma cyangwa tukaba twanareba ariko ntitumenye
amagambo cyangwa amajambo amwe namwe yeye afite n'abantu akamaro ndagira ngo misi adusobanurire ijambo platform ibyo harimo benshi baba bakurikije oke ndabizi harabo ndimo kubariza ese platform ni iki ese imari iki rubanda ese imari we imumari iki cyo ni kibazo cya gatatu platform ni iki imari iki rubanda ese we imumari iki
ali over the platform cyangwa parfa
platform
platform iyi he urubuguruwe
izi platform akoresha
mbuga nguruka na bumenyi ziwe
yego wese mu mariki ese zimariki rubanda ese ni iki zamufashije ahageze ubungubu ni iki zamufashije murakoze
murakoze cyane Ali miss
ego murakoze cyane ambagije itenzo platform
ndakeka yashatse kuvuga ati imbuga za platform imbuga zitandukanye ukoresha zobaza kumari iki zoba zifite yakahe kamaro abanyagihugu muri rusange
sawa platform gambere ho nkoresha hari izi no kuzita no kwita social media hari izi zo ku mateleviziyo maradiyo iyo je icyo byamfashije cyane cyane no kuvuga ni kumenyesha uno mugambi w'abakobwa muri no minsi kuva mbaye minsi w'u Burundi nafasi akanya cyane cyane ko kumenyesha ni mbega kweri iki bikenewe yuko dufasha umwana w'umukobwa mu kwiteza imbere kweri iki no mu kuvuga hamwe tuko turavuga ngo tuko turafasha ngo urwaruka kweri tutavuga ko hajya ari by'ukuri mu rwaruka ntibahura novuga n'amadefi amwe ntibahura n'intambara zimwe rero iby'umwana w'umukobwa kenshi ntibazivuga ntibavuga intambamyo bwa mukungene twarizwe intambamyo mu mashuri bamwe bahereye hagati n'izindi rero izo mbuga zarafashije cyane gushobora gushikiriza ibyo byiyumviro abantu bagatangura kuza barabiganira ko n'abandi bumva uwo mugambi wanjye bakambaza nimbe hajya twogushigikira gute be naho dufate mu ntara yacu uza kudufasha ukadufasha kwigisha abapfasoni b'iwacu tukabona ko bashoboye mugatuze inyigisho dufate rero novuga ko izo mbuga nizo nico byafashije cyane cyane hanyuma ikindi numvise ngo byamariki igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda sinomenya cyane kubera ko naho mperutse mu Rwanda cyangwa ngo menye ninde abene igihugu b'u Rwanda ninde babayemo gute ubuzima bwa Miss Burundi ariko nshobora kuvugira abene igihugu b'iwacu Burundi cyane cyane abo bakobwa abo bigeme navuga ko zino mbuga zarafashije cyane mu buryo bwinshi aho nutahora yibaza ninde ibe hajya anye umugeni w'umurundi kazi se nico kimwe n'umusore rwose ntahora n'ibibazo bimwe rero kuba ndavuga ntiyoya hajya ariyo umugeni wa yaciye muri iki muri bashoboye gutya ibyo ni ikintu bwa cyane cyane byafashije abo bene gihugu hama umuntu akajya umuntu amenye ko nkora cyane mu nzu iteza imbere abakobwa akambwira nk'ibyanjye nari mfite umugambi wo guteza imbere wo guteza imbere abandi bigenzi bagenzi banjye ninde nitwoshyira ingufu hamwe dushoboye kubikora nk'uko twashoboye kubikora mu ntara ya Gitega mu minsi iheze aho twafashije cyane cyane abapfasoni biteje imbere biciye mu myuga nk'uko navuga ko ari egizampure cyangwa icyitegererezo cy'uko ingene bivuye kuri zino mbuga umuntu ashobora kwifatanya n'abandi cyangwa mu gitayeza wayanasi cyangwa kumenyesha abandi haja ane vile mumuchet kukorela kuchani chane haba nindi hame nindi nije mbite zimbere unige mewashu
Igoreka urakoze tubandanye twakire nabandi banywanyi turafise ku murongo John John ku murongo wa telefone uratwumva
Ego muwe neza
Allo
Allo
Ego
ndabonga tindiwe neza
duga kwijambo
Ego ego ngira je gutera ku cyangwa gusembura ku muje no mu rwego yashire ku She Radio ko cyane kwizindika ngukana bumenyi radio niyo kugatsika nakarorere ihugu binyo n'isafika kandi ihugu bitaragera ku rwego uko umunyagihugu we cyane umuntu w'abegereye ahari ashobora kubwira kuba ashobora kumenya icyo imbuga ngukana bumenyi cyangwa inkoranyambaga icyo gisigi wahamwe wese ashobora kumenya ati ibintu bimeze uku cyane bikoguku cyane ingene ibintu bikura Nyeri biragano kubuke bw'umenyi ugwankarira rufite kandi n'umuntu adafite umenyi rukwiye n'ibindi bigira ngo areme ikintu gihe kinyumva bwenge gihe biba bityo rero ngerageje kuvuga muri makigende ndi mu rindi mugambereye mu karere ka Afrika y'ubumanuko ndi muri Zambia ubwo kuri itegereza n'igihugu cyacu Burundi bwo muri macye population y'u Burundi haraba ubwezi biriko ku bumenyi bijyanye na hiti byo bitu kujya na internet cyangwa se hasi cyane ariko yaziye ibindi bira yari kubeza ubwezi kandi ikindi nacyo urabyanye kibeze ubu kutamenya ikintu muri macye ni yadukaho twaba kudashaka kwa muntu kuko icyo ukeneye cyose yarondeza kujya kuri ma kidese cyose cyakuye mu internet katiro yero bagwanuka mu boronka ibi bishiri ya hizi kuko bishiri ya hizi bigeze birindira byo bituma ni wundi gwaruka yagezere ku mumutwe ugashobora kwishingira imirimo cyangwa ugakora ibintu bidabwenge apane yuko yamabona ikintu ari uko akibonye mu isaki atazi niyo cyatekere atazi niko gikorwa atazi niko gikorwa igafasha yuko nk'ibi bihugu by'igihugu cy'u Burundi ishobora gutera imbere cyane cyane turanye nko ku bigeme bigeme bari kugeza bari ahantu muri ya mategeko kugira ngo muri bigeme nyasi bigeme ngo kwiga ngo amashuri yisumbuye ngo nageze nk'aya arakwiye ni bwa mwacu buri ku cyangwa gushika ku bigeme ngo kanamenye hagenze neza kwiye ashobora gusoma kabone yuko afite uburenganzira bungana bw'abandi imbere y'amategeko kandi uburenganzira icya mbere imbere yo kubuhabwa ni ubwiha kumva mu mutima ko wisanzuye kumva ukwize ukwize n'andi muntu nawe yagira icyubahiro ashaka guhabwa uburenganzira utabwumva mu mutima ibyo kwigira ubona kungana n'abandi byo kwa musiga by'ibyo bya ngo niko byubakwa ariko byubakwa ibyo ngibyo ariko ashoboye kuba ari mfite ahantu yicara akaganira n'abandi akumva ati muri iki gihugu ibintu bimeze uku bagendeke ashobora kubadegerote mu mutwe akagirana ikindi nacyo ngerageze isa n'abajya ku ruhande gisa n'urwa guverinoma yacu y'igihugu guverinoma yacu yakwiye kuraba nayo nyine kuko irazi ibifite n'uruhara runini kugira ngo icyo gikorwa kibeho gusa niba ari ikintu gikwiye gukorwa aba urubyiruko rwose ni bwo burundi bwinshi n'undi murundi w'uno munsi udashobora kuba mu bitanya adashobora kuba amenya interineti icyo ari cyo sinimbira ko umuntu wo mu bigeni kenshi azoba yizi kandi nicyo gituma abategetsi bacu bakwiye kwicara ikibazo kugaruka muri iyo si aho bigeze isi
ikiri uwe ikurubu ikuri interneti muri make.
Urakoze cyane. Ego urakoze kubyumviro John, turagushimiye cyane. Ego ku murongo telefone turafise abandi babandanya kubaza Miss turiko turaja ku musozo w'ikiganiro mbere yuko dushika ku musozo na cyane tubwire amazina y'amaparfum wasohoye, kuko turumva yuko wasohoye amaparfum atandatu icyarimwe. Hoba hari impamvu ko tuzi ko benshi bakunze gusohora imwe buri mwaka cyangwa buri myaka ibiri, ariko wowe washimye kuzisohora zose icyarimwe, niko byari bimeze? Hamaze zitwa ngo iki zimeze gute?
Murakoze cyane. Igituma nashimye gusohora zitandatu ni ukubera ko mu bisanzwe icyumviro kikiza nashaka gusohora 21. Niyo mpamvu iyi collection ikonoyika yitwa 21 Legacy, bisigura amaheritage 21. Akaba atari novuga mu kirezi bavyita iragi. Simba ndi kuvuga muga nashimye kuvuga iragi twasigiwe n'abantu batandukanye bo muri Afrika. Rero muri izi za mbere nibaye ndasohora arizo zitandatu, reka ndagira dondorere umwe imwe. Imwe yitwa Mansa Musa, kubatamuzi yatwaye nivuga Empire ya Mali, agace haza Nandi nawe ni umwe Sidisid, agakurikira Cleopatra ni muri Egypt, agaca kurikira Queen of Sheba yatwara ahantu kera hitwa kwa Yomia Saba, ariho uwunye hazwi nka Ethiopi. Hagakurikira mwezi kubatamuzi, mwezi ni titre ya Yugani Ibirundi. Kera habaho Ntare, mwezi Mutaga na Mwambutsa, rero umwe muri bo yabaye aritirwa ipafa imwe n'imyezi. Hanyuma uwa nyuma nawe akaba ari Eva ariwe umugore wa mbere tuzi muva muri histoire muri kahise. Rero bikaba bizwi scientifiquement, niko navuga yuko umugore wa mbere yerekana ko yari umunyafurika kazi ko ashoboye kuba bita bigiri hejuru cyane yuko yari umwirabure w'umunyafurika kazi.
Ego urakoze cyane kuzidusigurira izo parfum. None akamoto zitandukanye gute muri make, mu majambo make zitandukanye gute mu kamoto kazo?
Mu majambo make novuga ni simple technique. Rero mu kenshi ma parfum haba hariho izo bavuga ngo zimota nk'amashugwe cyane zimota nk'ivyamwa cyane zimota. Hariho novuga utumoto kenshi turanga ibice ku isi, ugasanga nko muri Moyen Orient basi utumoto bakunda, mu Burundi aha muri Afurika turafise utumoto dukunda. Rero niho kenshi usanga zitandukaniye muri uko mbere usanga ziri cyane cyane nk'amashurwe, izindi zikaba zikaze gatoya nk'izo muri Moyen Orient, izindi zikaba zifrei, niko navuga mu mbabare kutanditiza amajambo menshi yo mu Gifaransa.
Ego none izi parfum zoba ari z'abakenyezi gusa n'abigeme canke harimo iz'abagabo canke bimeze gute?
Zose zirimo iz'abagabo, harimo n'iz'abagore, harimo n'izo ngo z'umugabo canke umugore, uwo ari we wese ukora yabishyira ukoresha ibyo bakunda kwita amaparfum unisex.
None kubifuza kukuronka kugira ngo kumbure mukorane canke bagure iyo parfum, bo kuronka gute no ku mbuga zawe dusoze?
Nta kibazo, bondondera kuri email zose iri disponible ku mbuga iza ma réseaux sociaux mon gars no kuno ndera sho kwandika ni 2022@gmail.com kando
ego urakoze cyane uyo yari Kevin akabari Miss Burundi mwaka 2022 Kelly Ngaruko wakoze cyane kuganira na Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi babo turagushimiye cyane ndashimiye n'abamfashije mu bwinga bw'ivyuma Nadia Tahaya bashikirije amajwi n'abanywanyi bo kumbuga ngurukana bumenyi bahamagaye mwese mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye cyane mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.